Nzimana Omari, umwe mu bahungutse ava mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania, avuga ko yahungutse aturutse ikambi kubera imibereho yo mu ikambi yari yamunaniye.
Yego, mperuka kuva mu muri Tanzania ahantu mutwara duhoze mu kambi ya Nyarugusu turavaho tuja mu nkambi ya Mutenderi. Aho le Mutenderi nabonye ubuzima bwaho menga bugenda nabi ca ndivira nditahira kuko numvishije agace mperereye mu ukara amahoro atangorana.
Ushitse nta kibazo wagize bakwakiriye gute?
Je maze gushika baranyakiriye ababanye turagwana mu nda ntangorane nta na kimwe bigeze bangira abajeje intwaro naragenda biyanzuza ko ndababwira yuko mpungutse bagete karibu ntangorane barananandabisha n'ivyanje mu n'ivyanje birakwiye ntangorane kwere
ntiranyibagira Enoki nawe nyene yari mu nkambi y'Induta ibijanye n'ibifungurwa bayimpunzi ntiyabishoboye kandi vyamari vya bindi
amutuma amavuko naha mu rutsindo kabaro navukiye kabaro nakuriye hamaro byarashitse
I'm going to go to the house.
Bategaziga ngazi ifu y'ibigori n'ubwishaza n'amakoto ariko gusaba beshi nk'ubwishaza ntibuborohera bacha barashaka kugwara nk'ingwara zo guharisha nico gituma twafashe n'umugambi wo kuca twivirayo nta buzima bwiza twabonyeyo n'ukuri tucyambuka mwitojoro nye twamuka twatefanye umugenzi kiraba ukuntu woza kudutegera byarashitse aradushikira aradutegera tugeze ijya ku masango imbonera kure ziraduhagarika turahagarara zitubwira ati nta kuntu mwakwinjira ngaha kose yohana atavyamenya acadusubiza mu batatu twa makosiyo niwe mutware wacu nawe ni baramutelefona carahashika abatubaza ukuntu byakenze turabishyura batwakirana neza niho bacyatavuga ati tuzohera ngaho aratefona n'abakuru bamusante bacavuga ati tubasange tugahumo kuri OBR turamanuka yo kuri OBR buramatari na documentation na musante niho badusanze babona kwakira neza nta ngorane gushika no kwino saha nta ngorane turi kaduhura nazo kuba dushiketse ngaha Burundi.
Beatrice Nahayo ubundi yahungutse agereranya ikambi y'impunzi n'agashu.
Imfungurwa zaho ku bantu benshi zarabananiye na jewe zarananiye nyene cyo gituma mvuyeyo kandi umuntu ameze nk'uri mu gasho ntatembera n'inzu tubamo si nziza.
Wari uri mu kambi ya
Induta.
Bizimana Anacle musitanteri wa komine Mishiha aremeza ko hari imiryango yari yahunze kubera ubwoba bw'ivyo ariko biraba mu gihugu. Musitanteri Bizimana avuga ko naho hari abahunze muri komine arongoye hari amahoro n'ukubana mu butandukane bw'abahaba.
Muri make mu ntango igihe hasa n'ahari ingorane mu gihugu mu mwaka uheze 2015 hariho imiryango imwe imwe yameze nk'ishacoba kuko ntangorane vy'ukuri yibonekeje kuko muri komine Mishiha mu butandukane bw'abanyagihugu baho nta numwe yigeze agirira n'abuwundi bivuye washaka ko butarukane bw'imigambwe amadini ya mamuko na cyane cyane nsubire ndibuse yuko komine Mishiha arimo makomine irimo abantu bava mu ntara zose mbere ngira washaka amakomine yose y'Uburundi ashaka kuba aserukiwe ivyo rero budasa bwacu abanyamishiha bwaradutumye dushobora kubaranya twubaka ikomine yacu n'icyo gicumba rero nabo byaze yarashitse bakagenda bwa bwoba bwawo. Twabamenyesha ko twari dufise imiryango ishika 157 yagiye muri ubwo buryo mu gihugu kibanje cya Tanzania, ariko gushika uyu munsi imiryango ishika 60 iramaze kugaruka ngaha muri komini wacu. Tugira ko tubamenyesha nuko mu ngorane batushikiriza iyo bashitse batubwira yuko muri Tanzania babayeho nabi, ari nacyo gituma bahitamwo kuza batorotse kuko ntibabarekura mu makambi y'impunzi ntibabarekura ngo bashobore kuza kubwisanzure. Ariko turaronka mbere n'ubutumwa bwa bamwe bamwe basaba yuko twobasabira kugira ngo bashobore gutahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro.
Abo bose bahunguka bavuga ko mu guhunguka baca mu nzira zitazwi n'amategeko kuko haba hase canke leta ya Tanzania batabemerera guhunguka. Imishiya mu ntara ya Cankuzo, Fidel D'Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.